Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva Tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijuri Yobora. Ikaze Inshuti bakunzi muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazo. Na makuru ndabashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikiza cha virusi ya corona. Mu Burundi mu kurindira ku itariki yo gushingura uwahoze ari perezida w'ico gihugu Pierre Nkurunziza yashengiye ku munsi wa mbere w'indwi iheze imenyekana. Bamwe mu bo bafatikanije mu kurongora igihugu barabandanya gukurakuranwa ku kirimba citiriwe Ntare Rushatsi I Bujumbura baja gutera igikumu mu gitabo c'iteka cyo kumusezera.
Abaye umuntu no vuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadigadi mu gihugu cy'u Burundi uko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cyari gifise imbere y'umuzo w'abakoloni.
Uyu ni Jean-Claude Karegwa Ndenzako umuvugizi wa presidence y'u Burundi agaruka kuri bimwe mu by'abatari bake na cane cane abatavuga rumwe na nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza bamunenga akiriho kugeza amaze gusezera isi. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umugera wa Ebola wongeye kwaduka, naho muri Ghana haracavugwa ubwandu bwinshi bwa COVID ya 19. Ido ni ido ya makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasi. Amakuru agezwe hirya nino ku isi tuyahera ku mugabane wa Afrika ivugwamo igitero c'abarwanyi bitirira leta ya Kiisilamu muri Nigeria cahitanye abantu 40. Inkuru tubaza mugenzi wacu Ariane Itangishaka.
Abanyagihugu 40 bahitanywe n'ibitero bitatu byakozwe n'abagwanyi baharanira leta ya Kiisilamu ku munsi wa gatandatu harimwo n'icagizwe mu kigwati ca Garison muri leta ya Borno mu buraruko bwa Nigeria. Abo bagwanyi b'intagondwa bakorera mu burengero bw'igihugu bateye agace kitwa Monguno gasanzwe karimwo abanyagihugu bashika ku 150,000 bari barateshejwe ingo zabo. Ako gace kandi karimwo ibiro vya ONU n'inkambi ya gisirikare ya Nigeria. Umukuru bajejwe umutekano muri Mungono, Mohamed Ibrahim, avuga ko abo bagwanyi baje ari insinzi bavuye mu turere dutatu kandi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye. Uyo muyobozi avuga ko kandi benshi muri abo bagwanyi basa nabaje bava mu bihugu bibanyi nka Chad na Niger. Yasiguye kandi ko mu bahitanyo n'ivyo bitero harimwo abanyagihugu batatu n'abasirikare bataramenyekana igitigiri. Ni nyuma y'igitero giheruka gukogwa ahitwa Gubbio mu ndwi iheze cahitanye abantu 81.
Tuve muri Nigeria twerekeze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ahikiza cha Ebola casubiye kwaduka. Abantu bashika kuri 17 ne bamaze kumenyekana kuva mu ndwi iheze ko banduye uwo mugera umaze guhitana 11. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abo bantu 17 banduye Ebola baba mu ntara ya Equateur iri mu murengero bw'igihugu. 11 mu banduye barapfuye nkuko vyatangajwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu uno munsi kwa mbere. Aba bategetsi batangaje ko abantu 12 banduye Ebola mu ndwi iheze muri Congo. Ico gihugu gisanzwe kiriko gihangana n'ikiza c'indwara y'agasama yahitanye abantu barenga 600,000 hamwe n'ikiza cy'umugera wa corona kimaze guhitana abantu 112 mu gihe abantu barenga 408,000 bamaze kwandura uwo mugera. Ikigo c'igihugu kijejwe ubushakashatsi mu byerekeye ubuvuzi muri Congo kimenyesha ko abantu 14 bamaze kwemezwa ko bafise Ebola mu gihe abandi batatu bashobora kuba bayifise kuva byemejwe ko abantu banduye iyo ndwara mu gisagara ca Mbandaka bitariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu. Jamwe rijejwe amagara abantu ku isi OMS ritangaza ko abantu barenga 205,000 bacandazwe mu ntara ya Mbandaka. Igikorwa cyo gucandaga cyarafashije kurwanya Ebola mu buseruko bwa Congo mu mwaka w'2018. Icyo gihe Ebola yahitanye abantu barenga 2,200 muri ako karere.
Twari twabiciye ku masonga tugitangura. Igihugu cya Ghana kiracaza imbere mu bihugu vya Afrika bivugwamo ubwandu bwinshi bwa COVID ya 19. Perezida w'ico gihugu uno munsi yemeje ko umushikiranganje w'amagara y'abantu n'ubwo buruko muri ico gihugu Kwaku Agyeman Manu yanduye ataremvye. Ejo ni Mukankusi akomeza inino nkuru.
Byaraye bitangajwe na Perezida Nana Akufo-Addo wakomeje agira ati reka twifurize ministre wacu w'ubuzima ukora atizigama Kwaku Agyeman Manu gukira vuba iyi virusi yanduriye mu kazi. Akufo-Addo yabitangaje ubwo arimo gutanga makuru mashya avuga uko icyorezo gihagaze mu gihugu cya Ghana. yemeje ko abanyeshuri bo mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye na ya kaminuza basubukura amasomo kuri uyu wa mbere muri icyo gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika gikomeje koroshya ingamba zashyiriweho kugabanya ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ghana ifite abantu 11,964 banduye iyo virusi ya corona. Nicyo gihugu gifite abantu benshi banduye mu karere, cyakora ni nacyo ku mugabane wa Afurika cyapimye abantu benshi 254,331, kikaba ni nacyo cyapfuyemo abantu bake bazize iyo virusi 54.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru agezwe hirya nino ku isi. Ubu naho dutandukire aya karere tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi imaze gutangaza ko Perezida Mushasha Evariste Ndayishimiye azorahira ku munsi wa kane w'inondwi. Ibirori byo kumwimika bizobera ku murwa mukuru wa politiki Igitega ku kibuga citiriwe Ingoma. Nubwo binugwanugwa kuwo azosubirira umuhisi Nkurunziza azoshingurwa ku wa kabiri, leta ntiravyemeza. Mu kurinda ariko ko amatariki yo kumushingura amenyekana, bamwe mu bari bamwegereye barabandanya gutera igikumu mu gitabo c'iteka cyo kumusezera. Ibindi na mugenzi wacu Eloge uri kaneza.
Kuva ku munsi wa gatatu w'indwi heze haraye hatangajwe isandaba rya President Pierre Nkurunziza, Barundi n'abanyamahanga barakurakuranwa ku kirimba citiriwe Ntara y'Urushatsi kiri Bujumbura, baje gusinya mu gitabo c'iteka cyo kumusezera no kumwubahisha. Nakaryo ku bantu bakoranye bagize amahirwe yo kumumenya kumuvuga mbere rimwe na rimwe no kwishura ku bibazo wa canke kuca batari bake, na cyane cyane batavuga rumwe na nyakwigendera bamunenga akiriho kugeza umunsi yasezera isi. Jean-Claude Karegwande nzako mvugizi wiwe arasigura nk'urugero ivyo yagirizwa ko kuntwaro yiwe yinuvye abanyamahanga bagiranira umubano mubi. Bwana Karerwa bicisha mu migani yakunda kuganira na Shebuja. Ndenza ko ntayengeshanya kwishura ku bibazo vyamenyesha makuru hukirimba ahaguma mu bakira abashitsi.
Yabaye umuntu no vuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadigadi mu gihugu cy'u Burundi, uko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cyari gifise imbere y'umuzo w'abakoloni. Akavuga ati nitwankira abanyamahanga ko baza mu Burundi, nibaze mugabo baze gusuma, nibaze nk'abasuma, baze nk'abasuma tubasumishe, ariko baje nk'abasuma tubiyamirize. Urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga, bamwe bita mu gifaransa abapatriote, ntiyanka abanyamahanga, ariko ashaka ko abanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nk'uko Barundi bigenza bagiye mu mahanga. Ikindi yamye ari umuntu yiteguye, yari umuntu yama yitego yavyiteguriye iminsi yose, akatubwira ati tugire iherezo ryiza, dutegere yuko hakwisi ari urugendo gusa buca bugacana yandi. Ejo nitwagenda abantu bazavuge bati harabaye umugabo, akamatwigisha kwisunga ubutwari, ubutore, ubuhizi, za nkingi z'ubuntu Abarundi ba kera barerera ko abana babo, akatwigisha ingene abami ba kera bahejeje iteka ritekane n'icubahiro igihugu. Ati rero umuntu wese muri urugendo muri umwanya muto yamara kwisi azogenda abantu bamwikugura, azogenda abantu bamukumbura.
Albert Nasasagare nawe cegera cy'umugendanyi mukuru wa nyakwigendera asanga atari urundi bwonyene bubuze. Ubu yatanguranye na President Nkurunziza umunsi wa mbere arahira mu nama nshinga mateka mu Kigobe, bakagendana kugeza umunsi yaheme impwemu za nyuma ikarusi. Hari ibintu bitatu nyamukuru yamwigiye ko byose avuga ko bikubiye mu ijambo ubuntu. Kuri uyu wa mbere Nasasagare nawe nyene yari kukirimba
Burundi burahombye, Afrika irahombye, n'isi irahombye. Ndongozi yari umugabo afise imbono afise yerekwa, yarazi ahavuye ahage kandi yarazi niyo ari karaja, ndetse namuravye ari karatambuka, warona ko ari umuntu adatambuka ushagirika ariko atambuka yiyemera azi yari karaja. Ikintu gikomeye kikunda kugora indongozi ni kurengera ivyamoko ivyintara. Yari umuntu yamaze kurengera ikibazo camoko, ikibazo c'intara, ndetse n'ikimiryango. Kandi cose gasesheshwa rumuri muravye abari bamukikuje bari abantu ubwoko bwose b'intara zose. Kindi namwigiye ko yarafise ubuntu. Umurongozi kenshi yafise ingorane yifuza kwa mukikuje bose biyumvira we n'ivyo gusa. Nkanze n'akarorero igihe aca mu ngorane z'2015 wazawumva akubarira ati mbega naka wa mwana wa witwa naka hamwe yavunika, mbega yarakize neza, akabaza umuntu ati mbega mukanaka yasigaye ari umupfakazi ameze gute, akibuka abo biganye, akibuka abantu. Muri izo ngorane ziwe zose zari zimuremereye isi yose iri kiramuvuga, ntiyibagira kumenya ubuzima bwa mukikuje, akabaza n'abo biganye bakuranye.
karirwa nawe yemeza ko bagikekeranya ku butwari n'icyo Nkurunziza yamaze bazoyibonera mu bitabo yari karandika
muzoyibona mu misiza hari ibitabo bitandukanye ashenge yadahejeje kwandika mugabo aba bafashanya bazobana ivyo bitabo bavyandike babiheze yakoresha imyibutsa cyane ko yatugira umunyabwenge kuva kuri ba Salomo n'abandi barundi basokuru bacu imvugo yabo barakoresha imyibutsa n'imigani jeho ndabikubwira rero nk'ubizi kuko bavuga ngo inkuru y'inkuba ntivuga uwo yakubise ivugwa n'uwo ibagwa n'uwo yahushije uwo mwibutsa uvuga ngo hakugwana n'umuzimu wogwana n'umuzima numwibutsa yadusigura abarundi kuva na kera bamye bubaha umuntu yashengeye niho bavuye n'umugenzo wo guterekera bakagenda kuraba abantu bapfuye kuko bavuga ngo akibi kuzimu kiburukira mu buzima iyo umuntu apfuye ntaba yarapfuye yaraheza akagaruka mu wundi muntu abantu iyo bamuvuze nabi iyo bamuhemukiye baramubona mu ndoto akababuzitiro akababuza amahoro ariko uriho uronka naho umwinyegeza mu cyo gituma rero yatwigisha no gusonera abapfuye tukabuba nahamubona haduhagaze ingoro yayitiriye umwami ntare ushatshambara ntama ariwe dukesha uburundi dukeshwa na rya yerekwa yadushiramo byo gushira imana imbere gushira abarongozi imbere hama no gushira igihugu imbere
Pierre Nkurunziza yarongoye Burundi imyaka 15 yo kwije imyaka 56 y'amavuko itariki 18 z'ukwa 12 kubuza kugeza ubu umunsi president Nkurunziza azoshingurirwa ko nturatangazwa Eroje urika neza ijuru rya America
mu gihugu cy'u Rwanda inzego z'umutekano zirakora ibikorwa byo gusaka mu ngo zimwe zimwe z'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu zimwe mu ngo zasatswe zirimo iza Maître Bernard Ntaganda yatanguje umugambwe PS imbera kuri ndetse no kwa Madame Victoire Ingabire aramutswa umugambwe d'Alpha Umurinzi urwego rw'ubugenza cyaha buvuga ko hari ivyo bubakeka ko abanyepolitike ku ruhande rwabo bo basanga ikigamijwe ari kubatesha umutwe inkuru ya Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda
kuva ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo amakuru yatangiye gucicikana ko mu ngo z'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda inzego z'umutekano zari ziri kuhasaka aho ni kwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukurisha kadarufa umurinzi ndetse no kwa Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka pesi imbera kuri kugeza uburyacitsemo ibice ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda mu kiganiro na Bwana Jean Mahoro umuvugizi wa Darufa umurinzi yemereje ijwi rya Amerika ko koko Ingabire yasatswe kandi ko bamutwaye ibikoresho by'itumanaho hafi ya byose n'ibindi
natwe twabibonye itangazamakuru twumva impamvu bavuga yuko baje kumusaka
ntabwo bababwiye impamvu bamusaka
ngo ntabwo bayisobanuye batwaye telefone zose ziwe n'izabo bari bari kumwe mu rugo batwara mashine laptopu batwara amadosiye y'urubanza rwe ndetse banatwara n'amadosiye y'urwanashyaka
kuri Maître Bernard Ntaganda we avuga ko ibyabaye bitari bigambiriye gusaka gusa
ndagira ngo mbire abanyarwanda badukurikira kwibyabaye atari saka ahubwo nitera ubwoba tumenyereye igishyaka rya FPA icyo bakoze ni babanje kumena urugo urupangu bafungura ku ngufu baciye ingufuri ku rugi rwo ku marembo sinzi rero ibyo ngibyo munyabyita ko ari sakwa kuko ibi byo kuri urugo tuzi ko bikorwa n'amabandi n'abajura cyangwa se abicanyi
Maître Ntaganda nawe avuga ko inzego z'umutekano zatwaye ibikoresho byose by'itumanaho
navuga nka mudasobwa batwara amatelefone batwara za flash batwara akuma kitwa router kamfasha kubona network n'ibindi bikoresho ariko bigaragara ko atari ibyo bari bibanzeho gusa ahubwo banatwaye n'ikintu cyose kitwa agapapuro kanditseho kose mu rugo baragatwaye ariko bakibanda cyane cyane kwitwa dupapuro tw'abantu dukorana cyane cyane abantu bo hanze
tuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU Madame Marie Michel Umuhoza yavuze ko ababombi koko basatswe avuga ko hari nabandi bari gusakwa
mu bikorwa by'iperereza hariye biri gukorwa bikaba ngombwa ko hakorwa na n'isaka n'ibyo biri gukora
hari ibyaha mubakekaho
kugira ngo isaka ribeho hari amakuru y'ubugenzacyaha bari bifite kwiperereza biri gukorwa ku muntu witwa Munyabugingo Gaston
yego
iperereza riri gukorwaho hari ibyagiye bigaragara bikeneye ko habaho n'isaka ahantu hatandukanye ndibaza ko atari kwa Ingabire gusa cyangwa kwa Ntaganda gusa hari ahandi.
Mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta byari byatangaje ko Bwana Gaston Munyabugingo ukora mu ministeri y'uburezi ari we wabaye imbarutso yirisakwa ku banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko ngo yafashwe agerageza gutoroka igihugu ajya kwifatanya n'imitwe irwanya leta. Aha ngo yari yoherejwe na Madame Victoire Ingabire, umuvugizi wa Darufa umurinzi we agashimangira ko Ingabire nta wutemerewe kuvugana nawe.
Gaston Munyabugingo ubundi ni umuyoboke w'ishyaka rya FPR, ni umuntu wari usanga afite icyizere, ikindi yari perezida wa FPR Murindeshi. Ni ukuvuga ngo uwo muntu urumva mu by'ukuri ntabwo yarasanzwe ari umuteroriste. Nibaza ukuntu yaba umuteroriste kubera ko noneho ari uko famiye yibugiranye imigenderanire na perezidante w'ishyaka Darufa Umurinzi. Ndetse kwegera Ingabire cyangwa kuvugana nawe bitari guhindura umunyacyaha. Ingabire nta muntu avangura, yemerewe kugira inshuti, yemerewe gusurwa, nta mupaka ntarengwa w'abantu bagomba kuvugana. Gaston Munyabugingo ntacyo bavuganaga kidasanzwe.
Twavuga ko kwa Ingabire ubu ngubu hameze hate?
Kwa Victoire Ingabire haratekanye, nta kibazo, n'amahoro.
Mu bindi b'abanyapolitiki bavuga inzego z'umutekano zatwaye harimo amafaranga. Ayatwawe kwa Ingabire ntitwabashije kumenya umubare wayo, ariko Maître Bernard Ntaganda we avuga ko bamutwaye miliyoni imwe n'ibihumbi 78, akavuga ko bagamije kumwicisha inzara. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha akavuga ko ntacyo yabivugaho.
Ibyo avuga ntacyo twabivugaho, ariko baramutse banaye mutwaye ikiza nuko abari gusaka bari gusaka mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibyatwawe ibyo ari byo byose bidakenewe bigasubizwa ba nyiracyo.
Kuri Gaston Munyabugingo ngo arakekwaho ko yaba yaragiye koherezwa na Ingabire mu mitwe y'iterabwoba ndetse n'abandi. Mu gihe twasuraga Maître Bernard Ntaganda i Nyamirambo aho atuye, hari nka saa tanu zibura iminota icumi twabisikanye n'imodoka ya RIB pickup yo mu bwoko bwa Volkswagen yarivuye kwa Ntaganda irimo abantu babiri. Ntaganda yemereye Ijwi rya Amerika ko bari baje kumusaba password cyangwa ijambo ry'ibanga rya email akoresha kugira ngo binjiremo barebe ibiganiro agirana n'abandi bantu. Yavuze ko inzego z'umutekano zamumenyesheje ko akekwaho ibyaha by'iterabwoba no guhungabanya umudendezo, ibyaha bisa n'ibyo yafungiwe mu 2010 ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Namubajije niba bitamuteye ubwoba kumva ko ashobora kongera kwisanga mu buroko. Ntaganda ati:
"Njyewe urugo rwanjye narwubatse muri gereza. Niba rero mu mutima nama wanjye numva ko urugo rwanjye narwubatse muri gereza, birumvika ko nta bwoba mfite namba nuko nafungwa."
Mu minsi ishize nibwo Bwana Venant Abayisenga wo muri Darufa Umurinzi yaburiwe irengero aho ngo yari yagiye kugura amayinite ya telefone. Mu bihe bitandukanye kandi abanyapolitiki bari gusakwa bombi bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda imbere y'icyorezo COVID-19 bavuga ko bugamije kwicisha rubanda inzara. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Ku munsi wa kane, Uburundi buzaba buramutswa General Evariste Ndayishimiye. Ubu yari kurahira igenekerezo rya 20 ukwezi kwa munani, azorahizwa imbere y'iryo sango bivuye ku rupfu bw'iturumbuka kwa Perezida Pierre Nkurunziza. Impunzi z'Abarundi bari bahunze inyuma yo kwiyamiriza manda yindi ya Nkurunziza mu 2015 none baba biteze gutahuka. Abahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo neza na neza mu ikambi ya Rusenda basaba umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, na cane cane kandi akavanaho umurwi imbonerakure kugira ngo abipfuza gusubira mu gihugu batahuke batikanga imbonerakure arirwo rwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu muri Kongo, Vedaste Ngabo.
Jewe cyo mbona niteze kuyo mukuru mushasha mbona atari kirenga, kuko ni ntwari imwe ibandanije itwara ataruko hahindutse abantu gusa tariko je ndi impunzi mbona umengo ntizonyohereza kuko ni ya ntwari idahana ifatira mu gikenye. Ariko rero nipfuza yuko iyo ntwaro yohinduka hakazoba ibihano, ntibagumize ibihano byari bihasanzwe, hakaba umutekano umuntu yagize ingorane kugira ngo n'abahunze abanyepolitike babone kugaruka, hanyuma umuntu abone ati aratunga nirijutwiwe habaye nababayemo kali intwaro ihohotera umuntu canke intwaro irabagatumba iraba umuryango umwe abo bari kumwe bose.
No kuvuga twebwe ico tubona twebwe nk'impunzi kintu ca mbere ego umukuru w'igihugu aheruka gutorwa kandi buca arahira kuko igihugu nico gumata umuntu gifise akirongora. Aho twebwe nk'impunzi kintu ca mbere turacafise impungenge ntoyi. Izo mpungenge nuko nuwo yatowe nyene ari mu yoreta kandi akaba ari yoreta twebwe tubona yo kumengo twahunze hakiri ibibazo bitaratunganwa neza. Ico tubona rero yo kwihutira gukora nuko yo kwanza ubwa mbere yo manza gaja hamwe nabo batavuga rumwe bakaraba ibibazo ko twese turi bene Burundi abo badasangiye ivyumviro bakicara hamwe bakaraba cyane cyane ikibazo giteye mu Burundi kugira ngo amahoro agaruke. Hanyuma amahoro amaze kugaruka muri abo bakuru bakuru nka twebwe bato bato ndibaza ko bitutugora cyane kuko nako tubona ko amahoro yagarutse tugaheza tukaza.
Nico no musaba nuko yo banza kutweza umutima maze agatunganya imbonera kure eka nabadushwiragije tukava mu matongo yacu kuko ntibyatunezereje icyatumye duta igihugu ni imbonera kure zatuma tutashobora kuryama ngo mbuce bikavana n'ukuntu ziturubika bamwe baricwa abandi nabo duhitamwo kwangazwa eka hari n'ikindi kiduhanze nyene uretse izo mbonera kure amatongo byatumye noneho agatongo twari dufise bamwe bamwe tukanyagwa maze bigatuma naho tutaronka aho dushinga ikirenge bisha bituma noneho duti igihugu cyatwibarutse.
Nk'ikintu twosaba nka twege impunzi umukuru w'igihugu nuko yotunganya uburongozi kuko ubwo burongozi nyene nk'akaro turavuga imbonera kure turavuga uburongozi bujanye n'amasentare y'amatongo kubera yuko imbonera kure ziri muza mu byatumye abantu benshi bahunga ku bwinshi ikibazo cy'amatongo kiri mu bintu byatumye impunzi zihunga ku bwinshi. Rero ku bw'ibyo ikintu twasaba umukuru w'igihugu nuko igihugu yogishira ku rutonde rumeze neza nk'ikintu kimbonera kure mbere kikavaho mu Burundi hakaguma igipolisi igisoda nkuko ibindi bihugu bitunganijwe.
Ariko ikibazo tugifise ego baravuga ko intwaro yahindutse ariko hahindutse umuntu leta itwara n'ijya nyene rero ikibazo dushatwibaza ati mbega wewe aje ameze gute. Ku bw'ibyo rero turacarabira hafi turabe mbega azaranye ingufu zahe agiye guhindura iki hanyuma natwe bato bato duheze tugire ntidutahe mu gihugu cyacu kibarutse na kanatsinda amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho. Ariko gusa turacafise amakenga mu gihe tubona hariho abanyepolitike bakomakomeye bakiri hanze y'igihugu ni nacyo gituma rero tuvuga duti turarindiriye turabe nta vyinshi dufise twoshobora kuvuga cyangwa tuvuga ngo turiteze mu gihe atarashingana leta turindi arahire hanyuma shinge leta kumbura imigambi yemereye abanyagihugu ayishire mu ngiro kugiye kuraba ukuntu igihugu gitunganijwe hariho kamwana wa mama hariho kudahana ariko ibyo byose niyaza kumbure abikora neza twebwe nta kibuza kuko tuzotaha ni igihugu cyatwibarutse ni igihugu kirimo inshuti abagenzi. Ariko twibaze ko naho nyine ari umushingantahe kandi nkuko agenda bivuga mu biganiro bitandukanye ni umukuru w'igihugu abushitse kumbure azoshika kuvyo yiyemeje na cyane cyane kunywanisha bene Burundi.
Ne rero ico ndamusaba nuko yokwegera izo mbonera kure akazereka yuko inyuma y'igihugu hariyo bashiki babo na bene wabo igihe tuzogenda dutaha mu gihugu bakazobona yuko dutashe turi bene wabo akatwakira nkuko turi bene wabo kandi turi bashiki babo. Ico nico ca mbere ntangura kumusaba. Ikindi nuko ndamusaba yuko yoja hamwe bakicarana n'abapolitisiye nabo nyene bataye igihugu cyabo kuko mu gihe twohunguka nabo bataramara kuganira nabo kandi bagafata igihugu cyabo ntaho twoba tugiye ko twosanga naho nyene tugiye mu muriro. Tumaze gutaha nabo baca baza bakavuga ati oya bivanye n'ibyo twashaka ntitwashoboye kuvyemererwa bigatuma none igihugu gisubira mu njyane.
Hanyuma ikindi twosaba umukuru w'igihugu nuko nka twegeye impunzi tuhabaye ino turi ingenzi kuko igihugu cyatwibarutse turakizi na kare twakivuyemo mu mvo z'ingorane nyene zitandukanye ariko tukipfuza kugisubiraho ariko kugisubiramwo ntibyoroshe bivanye n'imvukana akazatumye nyene tuza ikibazo kimbonera kure ikibazo kijanye n'amatongo. Rero umukuru w'igihugu nuko igihugu yogitunganya akabona neza yuko hanze y'igihugu hari impunzi kandi zikeneye kuza kuri bene wabo zika agatunganya neza abene gihugu bakabona neza yuko hanze hariho bene wabo kandi natwe tukamenya neza yuko bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi bamaze kwigishwa neza bakabona yuko hanze y'igihugu hari bagenzi babo bene wabo. Rero muri ico gihe bituma natwege tuca duhunguka twumva byukuri ati igihugu kirameze neza
ariko ku ruhande rw'iwanje mu gihe byukuri tukibona hari abanyepolitike bakiri hanze y'igihugu natwe ntitwogira ingoga zo kuvuga yuko tugomba dusubire mu gihugu ko tubona umenga bato bato nta jambo rinini dufise gusumbya abo banyepolitike bakiri hanze kuko mu gihugu iyo bariko baravuga ngo hari abo dukeneye ko baza hari n'abandi tudakeneye ko baza mwico gihe bidutera amakenga kandi kandi dutera amakenga nkatwege nk'impunzi turi muri Tanzania kenshi nitwe twama turondegwa ntituzi igituma hari impunzi ziri muri Kenya muri Uganda muri Congo ndetse no mu Rwanda tukibaza ko kumbura ayo mahoro basigurira twebwe nizo zindi mpunzi ziraho handi hantu ko bozisigurira ayo mahoro hanyuma mahoro hari nibaza ko twese tuzoba tuyabona gusa ije tuwo musaba ashire mu ngiro ivyo yiyemeje azobakoze
ikindi ndamusaba nuko mu gihe twotaha twoshobora gusanga yaramaze gutunganya uko ubuzima bwacu bugiye kuzomera nk'ubu nk'akarorero abana bacu barize ngaha muri Tanzania cyo kimwe data no mu bindi bihugu bahungiyemo barashobora kwiga bamwe bashikiye mu mashure bari barataye dufate nk'abashikiye mu mashure ari muri sogondere barashobora kwiga baramarira ngaha mu gihugu twahitsemo ubuhungiro bashoboye noneho kuronka impamyabushobozi iberekana yuko ishure bayirangije noneho bamaze kuronka iyo mpamyabushobozi hariho nabandi bavuyemo bararonka naho bashobora kwisumamwo kuri iyo mpamvu rero ndamusaba mu gihe umuntu yoshika akerekana aho hantu yahora yisumamwo canke se akerekana iyo mpamyabushobozi ko yoshobora kumutegera yuko nawe ari mu bashoboye gusoma amashure maze akamufasha nkuko ari kabafasha abandi azobagize neza
rero kindi twosaba umukuru w'igihugu nuko nk'abategetsi bari nyuma y'igihugu yobanza ko kuganira nabo kugira ngo nabo babone biyumvemo igihugu cy'u Burundi kukibamwo kuko iyo bataje muri icyo gihugu cy'u Burundi nka twege impunzi turabantu bato bato cyane duca duhunguka dufise ubwoba kuko twebwe turabantu tugwana ni nakajumbu turaturiye ariko mu by'ubutegetsi ibyo twe nta turangishinga mugabo bobo kubera ko abantu usanga barigeze gutwara igihugu n'uburongozi kanaka mu gihugu icyo usanga nabo baharanira ibintu by'uburongozi mu gihugu bigatuma bashobora guhungabanya umutekano mu gihugu rero nka twege ntambo nimwe yotuma tuguma ino mu buhungiro mu gihe umukuru w'igihugu yoba yamaze gutunganya igihugu neza ikindi kandi twasaba umukuru w'igihugu nuko twamusaba yuko nk'impunzi dufise imyuga itandukanye usanga bamwe ari abanyeshure usanga abandi bafise imyuga yo gushona imyuga yo gukora amakinga n'iyindi ariko ugasanga nko mu gihugu cy'uburundi undi ugasanga tugiye turiko twatunganizwa neza ngo umunyeshure yari inongo ashike yiga yahora yigisha ngo ashike yigisha yahora akora umwuga kanaka ngo ashike ukora ibyo ntibyoheze ibyo ntibyokubaka Burundi ahubwo nuko igihugu yo gitunganya mu nzego zose kugira ngo igihugu byukuri umuntu wese abone yuko igihugu kiri ku rutonde kandi igihugu cyahinduye byinshi
ni kuvuga uwo mukuru w'igihugu mushasha yoba agiyeho bushasha yo kwihutira ubwa mbere na mbere gukorana neza n'abarongoye nabo bikorana hanyuma akerekana umutima mwiza ukibabarwa afitiye abarundi hanyuma natwe tukabona yuko twahunze igihugu akarondera abanyepolitike bagiye ubwa mbere hanyuma nakwe tukakurikira twebwe impunzi nusaba leta y'Uburundi nabo bagiye nabo bagiye gusubirira ko botunganye neza igihugu bagafatana neza nabo bagiye gutwarana hanyuma nakwe tukaboneraho tutahadushikira mu gihugu kirimo umutekano kirimo amahoro
hama ikindi nuko twamusaba maze akashobora kuzadushikiza mu myuga abashoboye gusoma imyuga aha mu makambi turashobora kuronka akahembwe kanaka tugatumwa ko tukiga imyuga tugashobora kuronka n'urupapuro twerekana yuko twashoboye gusoma imyuga tugashikira rero hiyo mu gihugu maze bikagenda neza baze batwemere nk'uko natwe twashoboye kwiga imyuga maze batushobore kutwangaja umwuga kanaka nako dushobore kuronka aho dushobora gukura gasabuni ico nico noshobora kumusaba
akaba ari no kuri ivyo vyipfuzo vy'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo dusozereye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire mwebwe mwatwumvirije ano makuru mwariko mushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe yegeranijwe na Fasil Gebehu ku izina rya bagenzi bacu tubike banure tubifuriza kuranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.